Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika, makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yateye ivyatsi imishamirano iheruka kubera mu gisagara ca Kidal muri Mali. Ni mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu ku ntambara zabereye muri Mali ku matariki ya 21 na 22 z'uku kwezi kw'indwi, hagati y'imigwi ibiri yaheruka gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Muri iryo tangazo, Ban Ki-moon asaba iyo migwi uko ari ibiri kugarukana umutekano, yibutsa iyo migwi ibyo yiyemeje ko kubijanye no gukingira abanyagihugu hisunzwe amategeko y'umutekano n'agateka kazina muntu. Muri kino gihe hari intambara yo kugarukana amahoro, umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ahamagarira imigwi yateye igikumu kuri ayo masezerano gushyira mu ngiro ibyo biyemeje, harimwo ubutegetsi bw'imfatakibanza no kuvugana ku by'umutekano. Ban Ki-moon arangiza avuga ko imigwi umugwi wawo muri Mali MINUSMA uzobandanya igikorwa cyawo cyo gukingira abanyagihugu no gushitsa ibanga ryawo, harimwo kunagura ubutegetsi aho muri Mali nk'uko ibwirizwa ni nomero 22-95 ryo muri uyu mwaka wa 2016 ry'inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribivuga. Muri Siriya, umuvugizi w'umugwi urongowe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujejwe kutuza Leta ya Kiisilamu muri icyo gihugu, Colonel Chris Garver yatangaje kuri uyu wa gatanu ko abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu batujijwe. Urunani rugizwe n'abasirikare ba Siriya hamwe n'aba Amerika bakaba bigaruriye igice cy'umuji wa Manbij muri Siriya, babandanya kandi gutera kugira bashobore kwigarurira icyo gisagara cyose. Colonel Garver yavuze ko iyo ntambara idasa nizo bamenyereye, aho abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu bata bakiruka kuko baba batsinzwe. Garver avuga ko muri iyo ntambara abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu bagerageza kuzunguruka bakagaruka gukomeza ibirindiro baba bateshejwe ko. Izo ntambara zimaze indwi n'igice zikaba zarahitanye abanyagihugu. Anas al-Abda, umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta, ahamagarira abariko baragwana guhagarika izo ntambara kugira habanze yakogwa amatohoza ku banyagihugu bapfuye kuri uyu wa kabiri. Muri Sudani y'ubumanuko, James Gadek Dak, umuvugizi w'icegera cy'umukuru w'igihugu Riek Machar, yatangaje ko atawuzi ko Riek Machar yahunze inyuma y'imishyamirano yabaye mu ndwi iheze azogaruka ku mugwa mukuru wa Sudani i Juba. President Salva Kiir akaba yari yatanze ikiringo kitarenze kuri uyu wa gatandatu kugira abe yagarutse. Dak avuga ko atawuzi ingingo President Salva Kiir azofata inyuma y'icyo kiringo yatanze. Akavuga kandi ko itegeko rya President Kiir ritumvikana narijya icyo Machar asaba kugira agaruke ku mugwa mukuru ari umutekano wiwe. Amashirahamwe ya societe civile avuga ko uruhande rwa Riek Machar rubateye amakenga kandi ko hari ibitumvikana. Ezekiel William asanzwe ari mu mugambwe utavuga rumwe na Leta avuga ko uko kutumvikana gushobora guhungabanya amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu mwaka uheze. Dak akavuga ko Riek Machar arindiriye ko haboneka umugwi wa gatatu ugizwe n'inteko mpuzamakungu za ONU kugira ashobore guhinguka. Abategetsi bakavuga ko itegeko ryatanzwe na President Salva Kiir yuko Riek Machar aba yagarutse mu gihugu imbere yo kuri uyu wa gatandatu ari umugambi wo gushaka kumusubiriza. mu gihugu cy'Ubudagi inyuma yaho habereye ubwicanyi bwahitanye abantu 9 mu gisagara cya Munich Angela Merkel asanzwe arongoye leta y'Ubudagi ategekanya gukoresha inama yihuta y'umutekano abashikiranganje ba leta y'Ubudagi bakaba bariko bitegura kwitaba iyo nama Peter Almater arongoye abakozi bo mu biro by'umufasoni Angela Merkel yavuze ko ubwo bwicanyi aragahomera bunwa yongera avuga ko ataworeka kwikeka ko ari igikorwa cy'iterabwoba President Barack Obama yatangarije aho yari mu nama y'abategetsi ko ubwo bwicanyi buteye agahinda President Obama yongeye avuga ko bifatanije n'abakomerekeye muri ubwo bwicanyi yibukije ko Ubudagi ari igihugu basanzwe bakorana ko Amerika izofasha Ubudagi kuri kwico izobikeneye cyose muri ibi bihe
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya Amerika i Washington DC ubure katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Turabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro vyijwi rya Amerika ukugirira isuku uduhuzu twambagwa musizindi kurakinga ingwara zitandukanye aha twovuga nko kutandura ingwara y'ibimeme canke mbandakara vyongeye bituma umuntu atamota nabi nkuko abaganga batandukanye babimenyesha ukutamenya nimvo nyamukuru y'ukutagirira isuku bene utwo duhuzu ariko kandi ubukene bw'amazi buza bwunyura ibintu nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaye neza ry'ibibondo ku isi ryabishize ahabona mu mwaka w'2015 abantu bahamagarirwa kwitwararika kuraba neza ubwoko bw'inyuzi bugize uduhuzu two munsi ibice 30% by'abakenyezi nibo bagira ingwara y'ibimeme mu bihimba byirondoka bitumwe no kwambara amakariso akozwe mu bitambara vyitwa nylon nkuko abaganga b'abafaransa bo mu ishirahamwe Prebas concours infirmière babishize ahabona mu mwaka w'2009 ikindi kandi no kuraba ko utwo duhuzu tworohereza gusohora canke kwinjiza akayaga nkuko abaganga b'abafaransa bo mu ishirahamwe Prebas concours infirmière babandanya babimenyesha uko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingene hokogwa isuku y'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi kuri micro iki kiganiro kiraci uyu munsi mugira mugishikirizwe na Raisa Liliane inamahoro sangwe ikaze mwese Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rwo muri zone Kamenge iri mu gisagara ca Bujumbura kuri micro yitwa rya Amerika rutubwira ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi ruganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda
tangura imbere na mbere kwiyoga ugatumesa hama bisigaye ugacya wambaritsi
bana ho nikora nuko yopiganisha karaba ko yoronka kugasabuni karazimbuse ni jana amajana 2 hama muri dejura gakisha gahuzu kiwa kagakisha isabuni ko msaka kamesa
ndambara umunsi umwe kubera nsanzwe mfise umwana hari gihe amabere bera ashobora kwikameramo ndambara umunsi umwe nkaca nongera nka imese reka mfise imwe ndaheza nkarindira nkabandambaye umupira umeshe
nkiboka imwe ntushobora kwigira isuku neza cyane bakwiye nko kuba botuwa nkiboka nka zitatu cye zibiri
Imutu honyene yo munsi niwo yambara kabiri utayimeshe mbere gahuzuko munsi yuvuye muri dushe uzukameshe
nk'isiripe kabisa mu bisanze ku munsi utegeza gushanja kabiri
no manura yuko yogira isuku mubiri wose nyimba yamesuye zijya ziboneka n'iyo yo munsi akayimesa
nk'impuzu yo munsi urashobora kuyimesha ukayanikira kugira ikuma cyane kugira ubukoko cyangwa imyanda ihere
kubera iyi yambaye ikijya mu yashu igakimera nabi uzurayimesa rero kugira mije mwinda
agahuzu ko musizindi gakenegwa kwitwararikwa kurusha izindi akarorero nuko kamesa imisi yose mu mazi ashushe ku rugero rwa degre Celsius 60 kugira kavemo imicafu itandukanye nkuko abahinga mu by'ubuvuzi bo mu ishiramwe Fondation Genevoise pour la formation et la recherche médicale FGFRM babimenyesheje muri uno mwaka kubazi gusoma bahanugwa kwiheza neza inyandiko zikariko kugira bamenye ingene bagasukura atacononekaye nkuko abaganga bo mu gihugu cy'ubufaransa mu ishiramwe Le Dessous de Catherine babihanura ikindi abaganga bavuga umuntu yo kwirinda kwambara gahuzu ko musizindi katumye neza kuko ko mukwegera ingwara abantu binonora imitsi mu mazi ariyo piscine abaganga babandanya babahanura ko igihe cyose bahejeje koga batomara umwanya munini batarahindura uduhuzu bogamwo kuko twohava tubakwegera ingwara y'ibimeme n'izindi ingwara zo mu bihimba byirondoka reka duhakanya mugenzanje Alain Yves Irankunda adushikirize itoho zagize mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'isuku y'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi
inyuma yahahora isoko nkuru ya Bujumbura Hambavu y'ibanki y'ubudandaji BCB abakenyezi batari bake bicaye bacuruza uduhuzu two munsi n'amakareso amasutien amashesheti hamwe n'utubutura duto duto benshi bita amakaboka uyaravye ahari urabona adasa neza kubera adandazwa yabanje kwambagwa n'abandi bantu nuko bamwe mu bakenyezi bazidandaza babitwibwirira ubwo bucafu butavako buratuma rimwe na rimwe iyo bagiye kuzirangura bazireka nkuko bivugwa na Amina umwe mu badandaza amakareso ukuba baguzi bazikunda bakazigura uko ziri bibavako uko niko Amina atwiganira
yadandaza uko nyene ntitumesa kubera uzimesuye umukiriya ntashobora kwigura kubera utakamoto kabaro kumvikana bose barabizi ko tutamesa
ukumesura kenshi gashoboka uduhuzu two munsi ningira kamaro kugira ngo nyene ko niyandure ingwara zifatiye kwisukurike byatwo umwe mu bigeme twaganiriye wo muri zone bwiza atugira ko yoga gatatu ku munsi agahindura gahuzu ko munsi inshuro zitatu nyene ikindi uyo mwigeme agira nukugura uduhuzu two munsi dusubirira utwo amaranye amezi atatu igituma abigenza uko nuko yabihanuwe n'abaganga kugwa gukarigwa n'ingwara zifatira mu bihimba zirondoka yama yagwaye tumutega matwi atuyagire
ngagenda muri dushe nkoga isiripe nka imesa sasa dakandi nuko nyene no mwijoro konye kubera nibishoboka umuntu umwe ambare isiripe kabiri kose ku mugitondo ngambura imwe ya kabiri masaa 6 ya gatatu mwijoro kandi kuzambura ngazimese
nivyiza ko umukobwa co kimwe n'umuhungu batunga duhuzu two munsi dukwiye tubafasha gukuranya igihe cyose bahejeje koga ivyo biraheza bikamufasha kwizera neza ko amagara iwe atacu aba kuko aguma hindura agahuzu ko munsi uko yoze kubigeme baja mu butinya nka ni vyiza kumesura uduhuzu two munsi tutarafata umucafu cyane inyifato mwe niyo ituma imicafu iva ko vyihuta nuko bamwe mu bigeme baba muri zone bwiza babikora imvo zinyuranye nizo bahungu bafatira ko mu kwijukira ubu butura benshi bita makaboka Jules Ntumba afise imyaka 27 aratubwira zimwe muri izomvo
y'amaboka bishitse tanga kuyambara bona yuko nibutura mu yindi gusa irafasha by'umubiri wa byirondoka kugira ngo bije mu ruhande rumwe muri imyaka nyine yashitse cyo kituma duharaye kwambara amaboka
ishira hamwe gitaho ineza y'umwigeme w'umurundi kazi APFB rirafasha guhimiriza ibijanye n'isuku y'uduhuzu two munsi mu mugambi wiswe biraturaba w'iryo shira hamwe APFB ushira imbere irondoka rijanye n'amagara meza barigisha bigeme uburyo bw'isuku ribereye uduhuzu two munsi no mu gihe bataba bafise udukwiye two kuguma bahindura igihe cyose boze Alida Kaneza ajejwe uyu mugambi muri APFB arabisigura
ku bakobwa ku ivyo vy'ubutinya nka twarasanga abakobwa bahevye amashuri kubera ubukene badashobora kugura twatuntu bifashisha twaciye tubigisha gukora ico twokwita ngo udukoresho ko mu mihango bakoresheje ibitambara duca dushira ku tugozi utwo tugozi bakambara nka kumwe kwa kera kutubindo barashiramo agasashe kugira ngo ako kantu kabafashe ntibihave birenga ngo bigende birajojota
abavyeyi bahanugwa kumenyereza umwana kuva kiri muto ibijanye n'isuku y'uduhuzu two munsi kugira ngo ageze mu bigero atahura kamaro kajyo ku magara yiwe
Ukuyanagura amazi ku mubiri neza mu gihe umuntu ayejeje koga ni ngombwa ivyo vyofasha kugirira isuku duhuzu two munsi zindagira yambare hamwe no gukinga kamoto kabi gashobora kuva ku mazi yo musigara ko nkuko runani rw'abaganga b'abafaransa bo mwishiramwe gitaho ivyo gutegura ingendo amagara hamwe n'isuku babimenyesha ikindi no kumesa kensha amashesheti hamwe no kwanikira ibirato kuzuba bakuyemo amatapi yavyo abaganga barahanura kandi abake nyezi ko boheba kwambara uduhuzu two munsi twegera cyane ibihimba byirondoka ivyo bikinga ububabare bushobora kwaduka mu bihimba byirondoka hamwe no mwisohokero ry'umwanda mukuru kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi zindi twumvirize ikiyago mugenzanje Alain Ivirankunda agirana na mediatrice Nibaruta umuhinga yanonose inyifato n'imibereho y'abantu
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije namwe.
Ni ryari umuntu akwiye kumenya yuko isuku y'uduhuzu two munsi iri mwega amenye ko ategerezwa kugira amagara meza yisunze iryo suku.
Bihera mu kiganiro iyo wamenyereye kuganira nawe biraheze bikagugururira kumuhimanuro zitandukanye. Nk'abana bakiri batonyi umuvyeyi agomba kumenyereza yuko n'utwo duhuzu two munsi rero turaheze tugashika wako ariko aramwigisha kwiyoga agomba kumwigisha no kumesura neza gahutse ko munsi akamwigisha kukarongorora neza kubyo kadasigara kwisabune ndetse ari no kugorora akamenyereza kwa kagorora
abantu usanga bamaze gukura ageze mu bigero naho baba bararonse izo nyigisho z'ukumenya ikintu bifata mu isuku y'uduhuzu two munsi ubwo usanga bamaze gukura izo mpanuro barazibagi
kenshi na kenshi bishikira abayabaga bajya bita ba adolescent ugasanga nyene isuku ugasanga kuye kakantu yambara igihe ari mu bihe bidasanzwe cy'ubutinyanga ugasanga pfuye hatere ibyo birashobora gutumwa na kabonge cyangwa no kurengerwa n'ibintu ugasanga impuzu ziwe ntazimesa ugasanga ntiyigirira isuku nawe nyine ubwiwe no ku mubiri ababyeyi bagomba kubirabira hafi babonye umwana wabo umubyeyi ashobora gucatangura birabira hafi iyo umwana ye bamwibarutse batamushaka arashobora kugira icyo gikomere cy'ukumva umengo yarahebwe icyo ni ikintu gishobora gutuma yumva umengo umubiri we ntagomba kuwugirira isuku ntagomba kwiyitwararika
uyo mwana yakuze muri uko kuntu atabona kwisuka ari ikintu gikomeye nyishu ndi kumuguma hafi rero
burya umuntu ashobora kubaka ibyiyumviro byewe uramwubaka uramuganiriza uramwereka ro bien fondé yo kugira isuku hama ugasuzuma ko atatsinda ingorane afise
Mediatrice Nibaruta ndabakenguruki
namwe ndabakenguruki
Arakoze ala Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mukumviriza akaririmbo inshuti n'amagara bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya America kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi tugeze mu gace mbaza ndakwishura aho rwaruka rubaza rukongera ugahabwa isiguro na muganga Anita Munyana uno musi babaza kubijanye n'isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi
mbaza ndakwishura
nk'umuntu bishitse ntakuranye nkako gahuza akakambara misi yose ni yihe ngaruka ishobora kuba ku magara yiwe
ingaruka ya mbere twovuga ni akamoto katari keza yumva ko kandi naho nyene n'abari iruhande yiwe bamwumva ko hama izindi ngaruka nuko mwiyo micafa aguma yambara ashobora kuhabyurira ingwara zica mu bimba byirondoka bishobora kumushindikaza mbaza ndakwishura
hariho abahungu usanga ahagati ya mataka ugasanga bamyotse tari frottement biva kuki
bwa mbere abahungu barakunda kuja mu mazi bakava mu mazi batihanaguye neza ugasanga basimbiye kuri twa duhuzu two munsi ari amaboka canke iki pagitose bakaca bambara ama umuntu ariko baguma biruka birwambaye amapantaro canke amabutura ugasanga ivyo vyose birabatuma arico cuyabira ari twa duhuzu kaciye dutota byose bihava bitandukira kukuntu mutanabi ama nikindi biratera ingwara z'urukoba bita mamikozi canke ama eczema akunda gushika ku muntu atagira isuku ibereye ku mubiri rero nico gituma rero ari vyiza yuko iyo boze bafata umwanya bakiyanagura neza hagati y'amaguru bakumisha neza umubiri wabo bagaheza bakisigana amavuta
mbaza ndakwishura
Mwishora kudusigurira neza bijanye n'isuku y'umuntu ingene yo kwifata kugira yamana umwanda ico tumatagira ingwara kubera isuku rike
giza yuko imuzi umuntu abayambaye mu gatondo kumugoroba atashe yaruhutse aheza kiyuhagira neza n'amazi n'isabuni akinyukura kugira yambara impuzu isukuye kumugoroba ashobora nawe kujyama amerewe neza kandi n'iryo risuku ribereye ku mubiri y'umuntu wese
Gwaruka, nubu nyene muganga nitamunyana arashishikara kubishura. Tugeze kugaceka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nanega muganga, isiripe yambawe nk'ukwezi kose canke amezi abiri byo mutera ingwara.
Ni byiza yuko umuntu agira uduhuzu bambara munsi y'izindi tukwiranye n'indwi bishobotse kugira ku munsi ku munsi abafise impuzu yambara tangorane akazihindura nyaba bishitse yayimeshe bigashika ntiyume abafise yindi ashobora guhindura barashobora kumusinzikareza ubuzima kuko ashobora kuyambara itumye
mbaza ndakwishura
ndabaje muganga shensha kumenya ukuntu umuntu yambaye amashesheti nk'imisi ine imisi itanu kujya kuno umuntu acanuka ingwara ashaka kugwa
mumva namwe yuko ayambaye imisi 3 ine irenga adahindura yirigwa riruka na vya birato muzi bishobora gutuma bikwega ubushuhe budasanzwe hariho umunuko hariho nuko amano ashuhigwa kazubonye haravyutsemo bimeme rero ishisheti nayo umuntu akwiye kuhindura kenshi gashoboka kugira agire isuko umubiri wiwe amano yiwe aheme eka bishobotse akazarambara n'ibirato vyuguruye kugira namano yiwe aheme aheze agirigwe n'isuku ribereye
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga nitamunyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kibi bibazo
mbaza ndakwishura
Arizitse usanga dufite ivyuma bene ngaha ari gihe uyikura yakuzibuye cyangwa bamwe bakavuga ngo ico giti namba ngo kije mu ngese urashobora kugira ingorane nagomba mbaze muganga ingorane zikurikira zaritse
Mumva yuko bwa mbere ho hari ngwara ya mbere ari ububabare ko yayambaye ni kuvuga ko yosuke irinzi mukomeza itaba ijanye n'amabere yiwe hamikini ca kabiri kirya cuma musanzwe kirinze gicomoka iyo ubonye isuke uyambaye ibere ntijemo neza yosuke itari wawe kandi biribonekeza ko ubunye abantu benshi bambara amasuke uko bashaka batamaje gusuzuma yuko ajanye n'amabere yawe aho rero hashobora kubavyukira n'ingwara za cancer kuko umukenyezi afunga ibere mu gasuke gatoya ibere kamere wana ugasanga nibivyimba byatanguye kuza bikamugira n'ingaruka zikomeye mu magara yiwe
mbaza ndakwishura
abajya abantu sanga bariko barogereza nk'ivyombo mwibombo rivomwa mwamazi yo kunywa ugacisanga bariko baramesura y'ivyaha ivyabana nta ngwara byotera none
cyane none nimumva yuko ariko aramesera ahantu bavomera amazi meza akaba ariko arashiramo umucafu rero ni byiza yuko akabaje kugira isuku y'impuzu z'abana biwe avoma hama akagenda kubimesera kure y'ibombo kugira bajye bashishikara kuza kuvoma bavoma amazi meza atancafuye atarimo imyanda zitera ingwara zitandukanye nko gucibwamwo canke izindi ndwara zivuye n'isuku rikeye
Urakoze muganga nitamunyana kuri izo nyishuha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara ijambo abanywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere yatwandikiye yashimye kwivuga izina. Yanditse abaza muganga ati: "Mbe iyo umuntu yiyumva ko akamoto kabi mu mubiri yokora iki?" Muganga munyana: "Twishurira uyu munywanyi.
Iyo umuntu yiyumvamwo akamoto katameze neza mu kwaha, ikinakwiye kugira agira isuku rirengeje. Kuvuga arazi yuko kandi akamoto kenshi kava no kubira ivyuya kandi ugasanga umukazi ka misi yose aguma ari karabiri cyuya kuko ivyo ari karakora. Rero ngaha akwiye kuza ubwa mbere ari yoga cane gose kandi uko yoga ya ahindura impuzu. Kuko arabo yoga gaca subira muri ya mpuzu yari yambaye ntacu biza gufasha kuko aguma mota nabi mu kwaha. Nikindi rero nshaka kuvuga n'ubwoko bw'impuzu wambara. Mpuzu mengo ziranyerera kenshi na kenshi ziratuma umuntu abira cuya kandi cacuye kaca kimota nabi. Rero ni vyiza yuko wo kwambara impuzu zikozwe mu mpama arizo bita makoto kuko ari nziza ku mubiri wiwe kandi zigira n'isuku neza. Hama n'ikindi kintu ca gatatu umuntu yovuga n'ukuraba n'ubwoko bw'amavuta wisiga kuko hari amavuta usanga atabereye umubiri wawe agutuma ubira cuya kandi cuya kitamota neza.
Yagira kabiri ni Ndikumana Emmanuel abimutambu yanditse abazi gituma umuntu ajya amagaramye ku mutima canke ku mugongo hose akaruha ico bivako. Muganga munyana: "Twishurire Emmanuel."
Mahoro neza Ndikumana Emmanuel. Ego birashobora gushika yuko umuntu yumva atamerewe neza na cyane cyane yaryamye yaryamira urubavu akababara yaryamira ku mugongo akumva ntamerewe neza. Rero nukuraba mbega igitanda kiryama ko kimeze gute, imatera yawe imeze gute? Hama yaba ivyo byose bimeze neza kandi ubona yuko ho uruhukira hameze neza nukuca wegera umuganga akakubaza ibibazo: "Mbega urakorora? Mbega akazi ukora kameze gute? Mbega ufungura gute?" Ivyo byose rero biraheza bigatuma umuganga akamenya kuna agufasha kugira ukire ningogana ningoga.
Turashimiye abanywanyi bacu nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi uvuga uti: "Uwankisazi atakanuka." Bikubwiye iki?
Jewe icyo no bivuga ko muwo mugani ngo uwankisazi atakanuka, abakera burya rimwe na rimwe bari bafise ubwenge ni vya bindi nyene bijanye n'isuku, kugira isuku. Umuntu ashobora kuba afise ikironda, vya bironda abantu bakuze kugendana ku mibiri ugasanga bariko babigendana ku mubiri, zasazi rero zikaca ziza zikamubusa amahoro kubera zarose kakanuka nyene kuriwe.
Bikubwiye iki?
Uwifise barasumbana gukira nkuko nyine bona nuko wasanga ngo urugo ruzitiye inzu zisakaye birago guhera hanze ibirava gushika hejuru ku buriri nabo nyine burumva isuku baba barifise nkabo. Hanyuma rero yagendera nk'ahantu agasanga ntihasa nahaba gaca araba ako hari umwanda haduma urusazi cababwira ati rero kugira izi nsazi ntizibe rijya yarara muri agenda mugimbire munyabarega muri teyo hanyuma insazi zizogabanuka.
Bikubwiye iki?
Uwankisazi atakanuka. Bari ibintu binuka bitibucafu bicafuye kwisazi cyazimukurikirana nkuko dufate nk'akarure ndashobora kuba nambaye birato ntoze. Umva umwanya rero ntakeneye ko bwa bucafu bunguma ko ntegeza kwisukura nkafata agasabuni nkoga mu biwanje.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijenye n'ingene twogirira isuku ribereye duhuzu twambagwa munsi zindi. Nshimiye Ala Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke kuri 68 23 88 71. Kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro. Tuzoba dusubira.
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.